I ni la diu és 8 d'Amèrica. Is William Kelly kwashkiriza ibiganiro byaryo mu kirundi ya mu kirwanda mu Burundi mu 2020 ufiya shatweva kumetero 29 na kumetero 22 mu Rwanda mu 2020 FM jana kane nibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru West akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Wewe nezancho timu isi na mwe wakundi bila diungish wili Amerika mulikuwa na Federica Unikije. Kaze mwe isi mwikila nilo mwri sanga.
Mwri sanga ni ichiganwe chizbiri ya Amerika. Chivanda kuibaza binyura nyebjo mkare kibia gabi garibi Afrika. Ichiganwe jitumira banuwa mwunza guzitandu kanye. Waga subizibaza vya wakundi bishu wili Amerika.
Chindi mwunara mwinga hobita mwri kwa mine gitera nye. Hobita tour.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wai muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa 10 munsi tugiye kuvugana na bamwe mu Barundi baba mu bihugu byo hanze diaspora bari mu rwi udasanzwe babashije kuguma bahanahana ivyimviro n'amakuru yerekeye imiryango yabo inshuti n'abagenzi eka bakana garuka ku myaka bamaze bari hamwe muri kaminuza y'Burundi iki kaminuza yonyene yarangwa mu Burundi ikintu kidasanzwe kuri uyu murwi w'Abarundi bamwe bari mu Burundi abandi bakaba bari mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye nuko bose bayaga nk'aba mugabo umwe bataravye ihugu barimwo intara bamwe imitumba namoko ibyago n'ivyumviro bahanahana n'imigambi bariko bigira hamwe zerekana ubucuti bukomeye bwatanguriye muri kaminuza y'i Burundi bukanabandanya inyuma y'imyaka 38 irangiye barangije kaminuza. Uyu munsi rero twatumiye bamwe muri abo Barundi kugira ngo batubwire ukuntu ico cyumviro cyo gutorana inyuma y'imyaka myinshi irangiye barangije kaminuza bakaja mu rwini kibanza bahurira ko kugira ngo babandanye gukomeza ubucuti n'urukundo byabaranze mu myaka ine bamaze bari muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Frederic.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo no muri rizi kandi kirangiranwa azi ko kazi na Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazi na ngira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri kiganiro. Turi kumwe kandi na Alice Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Alice Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California muri leta z'Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Alice.
Mwiriwe neza Fredy. Wakoze
kwa kiyo. Mwra
kome iyo. Neza, turashima.
Mwebwe muri rinze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri Leta Zunze za Amerika nkaho Professor Atanaza ari nawe nyine duhava tuganira.
Amahoro, amahoro.
Turi kumwe kandi na wundi mutumire Professor Atanaza Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri Leta ya Chicago. Mwra kome iyo Atanaza.
Ndakomeye ego ndi muri leta za Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejeje he ndabona ibice byinshi bya leta z'Ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Aho byagoye gose biheruka kuja hanze hati iminsi ndi woraba. Mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze. Kusanzwe.
Ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas.
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya. Twe twarahamye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri naho nahavuze naciye ku mayange dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe umva mba muri California maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwumva ico mwifuza ko ndababwira.
Mukore iki aho I Los Angeles.
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu Cyongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni vyiza cane gose reka na Jean-Marie Ndahayo Baby John mu twidondore.
Jean-Marie hiyo banzi cane cane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoyine narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma nagaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga naje ndu ndafise abana urumva imyaka tumaze tuvuye mu university hariya
simike nivyo egome professeur Athanase Gahungu
egome baby ubaske banyita papi
John ni vyiza cane gose turi kumwe kandi na professeur Athanase Gahungu abanywa muri radio Ijwi rya Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri sanga n'abanyene reka tumuhakanya twidondere maja make cane gose professeur Athanase Gahungu
jewe nitwa Athanase Gahungu hanyuma nkaba Cyongereza hamwe na Jamari hamwe na Alice akaba na Kino mu 1992 ndi umwarimu ndi umu profesore w'abantu bagomba gutwara amashuri nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University nta bindi mfite byo kwidondora ni ibyo nyine ndi umwarimu.
Ni vyiza cane gose reka rero imbere yuko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mwashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mugahanahana amakuru mukaramukanya mukibukanya utwa kera nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse Athanase Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cane gose.
Twaranezerewe cane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona Jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983 sindasubira kumubona ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba yahora aririmba yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dusobora gutoraturana tukaganira nk'uko uba hari ejo ubu ubenshi kubera nyine bumva tutagifite kubonana ubu niko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya nasohoke kubona ushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri n'amgrupe y'iwacu twayise ngo campus kamenge labe campus
mutanga
oya ntiworaba biraryoshe rwose
biraryoshe ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yari ari kitoroshe wabigenje gute professeur Athanase Gahungu
oya koroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni Alice narinzi ko ari muri California hanyuma nguwo naramuca ko nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambwira ati jewe nomenya ubu ati cyane namunsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa metode Ndikumana ubu yari amaze kwitaba Imana nawe ne agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawe ni hariho twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi icyo gihe twaragize ikintu bita blog iyo blog tukaza turandikamo utuntu tugahanahana amafoto tukatwenga turangene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramenya ibyo byose byaratumye byaryoheje ikiganiro
imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba amaze kuronka imvi
birashika
reka tubaze n'umufasoni Alice niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumvira igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute.
Nashaka gushimira cyane Athanase kubona yaragize icyo kibazo kandi hari imyaka mike nibaza ko hari nk'imyaka itandatu abitanguye aturondera twese arondera aradushyira hamwe ni cyayitunguro cyiza nyine dusubira ku bya kera tudatwenga nyine twagiye muzanyi ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize magurasi n'ibintu biteye akamwemwe kubona imyaka yose hari imyaka mirongo itatu n'icyenda mbaho ku kamengo nta myaka imeze nka kubyaraeterande yavuze mirongo ine y'ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicara ni extraordinaire njyewe iyo ndi ko ndaganira na gurupu kuri WhatsApp birampa akanyamuneza ushobora kumva aho umwenge uri kumwe n'abavukanyi abantu bakuzi kuva kera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushyikaho
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu arabye ku biganiro byanyu arabona ko ni muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Tanazi yasabye ko na Bebe Jean na nyene Jean Marie Ntahayo yogira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba numva kibandanya mu kanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera ndabura akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuduha tukakumviririza hamwe
nk'uko arisaje kubivuga na Jean nashimye cyane cy'icyumviro umugambi Tanazi yatanguje kuko naho jewe ntashoboye kubandana ngo mpeze nk'abandi nagumanye icyumviro cyiza suveniri nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri naguma nibaza intore abantu twabisangira nibanze ndi muri za nepale za mozambique na hene ngasanga atanumwe ariko ubu ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane siturire nka jewe mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaja muri santre turi amerika donkje sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbye nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donk ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi gurupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jene cyangwa imvi zica zigabanuka ni mode hajya ugize tuvi dukenye bibiri hari amode nabyo nyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Profesa Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka twumvirize
yego hariho uturirimbo Baby John hariho twese twishuri twari tuzi ikintu nka ka kandi ka
igiti cy'urukundo ngira
karaje ngako
twaririmba rukundo ubaho ndetse n'ubu mutima urayiteye ariko umaze kugera
urukundo urukundo ni jambo ligaruka cyane gose muri aho karirimbo bibijona murashaka kutubwira icatumye teme yarwo urukundo mwabikuye byavuye kuki
urukundo donc urukundo ni cyo kintu cambere ikome na ibindi ni bishikira bose abantu murashobora kuba muri kumwe bukeye umwe akara mugatandukana kubera akazi cyangwa ibiki donc nanashaka kwishyira mu kibanza cy'abantu bose bashobora kuba kure y'abo bakunda
Atanazi Gahungu urukundo ni ikintu cibonekeza muri uyu murwi kenshi na kenshi ayo makuru nanjye ndayaronka kuri uyu murwi ndawuriko ariko ukabona ko mu byago eka ibintu abari muri uyu murwi bibukanya ibintu bya kera baba barimo babigishije baba barimo ba Tanzania bamwe bita professeur visiteur eka haba ingendo mwagize muri Tanzania mu kuja gupepa memoire ni ibintu bihimbaye cyane rwose bihimbaye mu gihe tuzi ko abarundi benshi muri iki gihe bataronka akanya ko kuba bariko baraganira cyane baronka akanya kukubonana cyane cyane nk'abo batandukanye kuva kera ikintu cyatumye ikintu mwibaza ko kidasanzwe muri uyu murwi ni ikihe abantu biganye ni benshi ariko si bose usanga baguma bari hamwe nk'uko mwabigize mwabigenjeje gute Atanazi Gahungu
cyo nibaza ko twaragize imana kuko twigana kuri universite nta muntu n'umwe yigeze aja ngaho ngo ariko arabaza mubega ngo naka ngo ari ubwoko buhe ngo naka turuka hehe nibaza ko byaryoshe tukamera twari tumeze nk'aba yari gishiki na gishaza jewe ndaciguka ko Alice sindi ko ndamubeshera yuko papa we na mama wiwe mbere bahora baza no mu misaha hajya kuri kampisi icyo gihe imisa yabera hajya muri ekonomi ubu bishobora kuba byarahindutse sinzi ko wakiriye mugabo twese twese tugiye muri Tanzania twese twabonana nk'aba icyo kina gitaza byarabandanije ndibuka yuko muri iyi minsi nagiye mu gihe Bujumbura ndi kumwe na madamu wanje hanyuma ntitwari twabiteguye mugabo tugiye muri Ethiopian Airlines ndabona duhuriyeho na Alice wumva haheze imyaka 38 ariko wamenga ni kwa kundi namuheruka turi kuri campus nabonye umusaza wo kuri campus nawe yabonye umusaza wo kuri campus biraryoshe rwose ubu abo ntarabona bake mugabo ndifuza yuko umunsi tubonana twama tubivuga yuko icyo gishika twari dufitaniye n'ubu icyo gishika cyobandaye
madame Alice niyo ndagara mwihweje ukuntu muri kumwe n'abo abarundi bandi bari muri kaminuza eka mu mwaka umwe muri departement imwe mu Burundi mukabona ukuntu nk'uko Professor Atanazi abivuze abarundi bava mu ntara zitandukanye ubwoko butandukanye eka imiryango itandukanye ariko barikora yaga ukabona bashyira hamwe ukabona ko ari urukundo ata kindi kintu mwebwe ibyo mubibona gute
Jewe mbona ko en fait iyo kukuntu suja hamwe tukabona ko umengo dufitaniye imwe ariko ngira ibyo niko mbona mengo isi yose igeza kumira kuko burya urukundo nicyo kintu gikuru kibaho nicyo gitanga akanyamuneza mu mutima w'umuntu wese ahatari urukundo naho wowe bingana iki nta kanyamuneza kahaba hanyuma ubona abantu benshi bava hose twari tudasangiye tunatangie kini, mba tugishika. Mugabo, wana haite kini ya kine, ugastanga hume ngo tulabuka na, ukamenya, ama zonka baba, ama kamiye, tuka, ugashaku, ukakisika mma, mma,
mumanza,
tuka, imanza yu ume, ukamengo ni manza ya bose, tu, nikitanga za ujo kuja urukundo nicho kimwe ko kendera ko twenda ho kimwe uko nicho kituma aba mu kanyamu neza no mu mahoro uko niba hanyuma nka ku mashini atana kumva ko se byavuye kuri atana ko niba igitse cyumvindo n'umuntu atana n'umuntu w'igitanga za kandi kuva kera ubona ko kuba kera tenaze ari special kundi bazibuka naho twari kuri universite n'umuntu yashyikira bose ukabona ko ashyikira bose kera zimwe nari sinavuga menshi nama nihoreye ukabona nge ashaka kumva mvuga ikintu cyane akuvuga ishimuntu wese umuntu wese akarongo icyo abwira uyu akarongo icyo abwira ujya ugasanga
ndabyibuka
ingene yarakeye agashaka umuntu wese aba akoze pasidiku agatwenga misi yose amatwenga amatwenga amatwenga
Il vient de dire professeur Alice Nandagara Koko, Sibisans, Koko, avant de Maringa Milonga, Husanga, Hazen Himyaka Notatunan, Notatinche, that was Sagbari Kumi, Ichokinunikin, Gihamba Chanago, Seko Trazi, Miza Camino Zariho, Navigane, Ubu, the Shokumia Hong, Habatan, Muribo. Aho bari nico bakora muri iki gihe byo ni ibintu bihambaye cyane rwose vision Jean Marie Nahayo urukundo umutima mwiza
reka cyabyo nuko ari gutanga karorero keza uko mbona umengo mu
ico nico kibazo nagomba ndakubaze Jean Marie Nahayo ikintu icirwa nk'abantu bokakura niki imirwi yariyo yose canka barundi muri rusange murazi ko kenshi na kenshi abarundi yakunda gucanamo ugasanga bacanye mu kubera intara kubera moko uyo murwi bose iyo babawuze nibaza ko ubaha icigwa wibaza ubaha nk'iki
je nifuza ko uyu mugwi utera imbere hanyuma nk'uko nawe watushoboye kutwakiruka turi ikiganiro nifuza ko hari no mu gihugu nyine hagati bashobora kutwakira bakaduhi kiganiro abari muri university yo muri no myaka nabo bakamenya uko twabana neza dukundana tutarinze kuraba amoko n'imitumba sembona kicimviro ari cyiza cyane nabo binyene tuba dushimira uko radio yanyu irumvirizwa hatari hake sinzi ntihagire uzo
kura inde kizo zira tuhuza twese no uhinga mukoresha nibaza ko utuma mwumva ko muri hamwe mwanya wose sivyo
Jenda watu ya kariri mbo njine kashu kuduhuza na kundi.
Leka tisuile, tukumbiza kariri mbo mtuli mbo tukwa wanyene. Ako kituwa ute?
Yomba nari nyoni noje kukura
ibyo bari kuri ifuza yaba hari indege yoze bashikana mwese hamwe
yego yanje utenzi wanje noje kukura ba noje kukura ba takukumbuye Cinta kukunda Sanyu na mahoro Amahoro mubano Umbe Let's sing for peace
that's it for me. He said, no.
Karirimbo keza cyane rwose mu majambo bake Baby John mutubwire ako karirimbo teme yako nihe icyabatumye mu karirimba n'iki
birumvikana nyine urumva umuntu twese twa naho twagiye mu ntara zitandukanye urumva nibyo byerekana ko na jewe naguma nibaza nti mbega abo bantu twabanye neza nzosubira kubabona gute Domani nkuko narivuze ko ijya ndirimbo yindi ya mbere nishya mu kibanza nyene cy'abantu bose ba bari kure ariko mu mutima bakiri kumwe hanyuma rero kimviro nyamukuru muri iyo ndirimbo na mahoro kuko urabona ko mu Burundi amahoro yari yahungabanye ndakwa kugira ndabatera kamo basubire hamwe bakundane nk'abavukana
Professor Athanase Gahungu umurwi uhambaye cyane rwose umurwi ufite ivyimviro bishire imbere mwavuze ukuntu bari muri uyo murwi bose iyo hagize ugira ingorane eka bose bahagurukiye rimwe bakamufasha uko bashoboye kose mutubwire amajambo make iyindi migambi ikomeye mufise iyo muri kazoza mu myaka iri imbere kuri uyo murwi
ego imbere yuko mvuga iyo migambi iragira mbanze tumenyesha abariko barakumviriza yuko twarashwiragiye ubu dufite abo twiganye bari turafite abari mu Burundi turafite abari muri Irmorite turafite abari muri Canada muri Allemagne turafite abari muri France turafite abari muri Ethiopia cyangwa babayeyo turafite abari mu Rwanda turafite abari muri Congo Brazzaville naho tutarabona urumva turi benshi aho rero ibintu by'imigambi ubwa mbere no gushobora gutororokana ati no babesha muri iyi minsi turi twenshi turiko turashika muri zabukuru hariho ab'imiryango yacu nkajewe narashikiwe n'umuntu w'inshuti Mobo Frere arajya aragomba kuza kwivuza muri Kenya turagirisha bimwe bita GoFundMe nzabona abantu twiganye baraje batwikana reka tugufate mu mugongo ubu rero icyo twagomba kubandanya kandi twari twaremeranye cyari cya mbere y'uko twufasha ishuri yatwigishije ego twarakwiragiye hose abari muri ibyo bihugu byose navuze mugabo twagomba kugira ikintu cyoshobora gufasha abadusubiriye baba biga mu Cyongereza baba biga muri bya pedagogique biga n'Icyongereza reka n'abandi tugashobora kubafasha mugabo ikindi nagomba yuko tubandanya cyane cyane ni ugushobora gufashanya twebwe tukungurukanya nk'ubu namye mbona muri iyi minsi ujamara ariko araturirimbira Baby John nguko tumwita avuga ati jewe mbega none ngubu ko muguba mwutaba imiziki kandi mubona ingene ibintu bimeze jewe iyo miziki nayavuze ntiyo ni masterpiece nagomba yuko ngo mu minsi iza nk'abantu bafite imigambi bene iyo koheza tugakubitunga ibipfunsi tukaraba yuko nk'iyo migambi twoyifashanyamo mugabo ikintu cya mbere nagomba kuraba ni uko ibyo byerekeye indero ushobora kwandikira hanira hamwe ngubu twamye tuvuga kuraba kugira dictionnaire y'icyongereza n'ikirundi kuraba ko tutoshiramo imigani y'ikirundi kujya ibindi bihugu ugenda ukayisanga ko tukaraba ingene umuntu icyo bita Google Translate tukayishyiramo natwe tukaraba ikintu aho hose twaciye turiko turiga ko tutoheza tukabishyira mu ngiro abantu tukaraba icyo dusigiye abandi badukurikira
wavuze ibintu bihambaye cyane rwose ukuntu cyimbiro cya mbere coba ari nk'ukufasha kaminuza yabasohoye icyo ni cyimbiro cyiza cyane rwose na mwebwe mukora muri kaminuza kana madame Alice ari muri za kaminuza yigisha muri kaminuza mushora no gufasha hari uburyo bwinshi ari bitabo ari iki ari inyigisho muja gutanga ivyo ni ibintu bihambaye cyane gose ariko nashaka ndabwira nakanya madame Alice Nyandagara nawe natubwire iyindi migambi ibaza ko ikwiye gushikirizwa abandi bari muri mu rwego kugira ngo bayigire hamwe barabe ko yofasha mu Burundi
nashaka gushimira Atanas kuri iyo migambi aheje kutubwira turamaze kubivugana cyane kuri group ya WhatsApp ibyo byo kugira dictionnaire n'ibyo kugira imigani y'ikirundi njini waza kuhi kini kinesikoshora kutosho kusikako nukuravengene kutetzi mbele kukwigisha ichongereza mugurungi kukafasha nukwigisha ichongereza kumenya kukwigisha neza kukwakoresheche ugujo ugezweko kumenya kukwajuko hamhali vizishasha vizamisiose budu tete mbele kwigisha nibaza kwicara ikintu ushobora gufuka ko bishobotse hanyuma imana iduhaye tugashobora nko guhurira mu Burundi twese tugeze tugaheza tukagenda kuraba igetasima yacu aho igeze tugaheza tukajyana inama n'abanyeshuri baho tugasubire twabwira tweze twari ngaho naho muri tukabahakubaja muri ivyo bikorwa barimwo tukabereka ivyo bashobora kushikako ibiri imbere
ego muravuze ikintu gihambaye professor Alice Nyandagara ikibazo cyo gufasha kaminuza nashaka ndabaze niba muba muri kiganiro ndazi ko abatari bakibazo bakikurikirana harimo abajejwe za kaminuza eka na departement y'icyongereza eka na directeur academique bishobora kuba ashobora kuba yacumbije hariho ubundi buryo bwinshi cyane rwose mwavuze kujya kwigisha kusangira n'abandi bigisha uburyo bushasha ibitabo murazi ko ari ikintu gikenewe cyane rwose mu Burundi ivyo bintu mwihweje kaminuza muri mwo murabona ko ari uburyo bwiza bwo koroha kugira ngo musabire iyo kaminuza cyangwa iyo departement y'ibitabo by'umurengera kenshi na kenshi vya mabiri mu bibliotheque y'ama université yino
bekanda icyo kibazo nibaza ko umukiza atanazi mugabo icyo noshyira ko nuko nta kintu kidashoboka iyo abantu bakihaye bakakironderera buryo baka
ikorera nibaza ko ari ibintu bishoboka ego professor Atanas namwe mduwe ku ijambo kuri icyo kibazo nyine
oya ko imana yaduhaye tugashobora gusubira kubonana haciye imyaka yose kandi tugasanga ubwo buvukanyi twamanye tukigufite nibaza ko byose bishoboka harimo muri kwebwe turatanguye kuza turagenda kugira ibintu bita yakonje muri sabbatical tukagenda nibaza yuko imbere yuko tugomba gutora ibindi bihugu ko ikintu cya mbere twugira twibaza kugenda mu Burundi tugafasha abasigayeho ngubwo turiko turavugana hariho abitwa ba kontrata na Imana ba Indefense ba Imakire bariko niho bigisha tukagenda tukabafasha tukabereka ibyo dukora ino hanyuma ikindi tutavuze nibaza ko twoshobora kuraba no kuraba ingene abo bantu bariko bariga ibi bintu twigisha ino kuri kampisi y'u Burundi n'ubu kampisi z'u Burundi kera hari ubungo bararonze nyinshi ingene boshobora kumva ino nabo ukabereka ingene dukora hanyuma bagasubira nyuma bakaza kwereka nabo abandi ibyo tuba ibyo turushanya ntiturushanya ibintu ahubwo n'ingene twofashanya bakadufasha kuraba ibyo muri Afurika ingene bimeze ibyo mu Burundi ingene bimeze ibyo mu Rwanda ingene bimeze natwe tukabereka ibyo mu mayunivesiti dukoramo ingene bimeze nizo ntereko nibaza
ni byiza cyane rwose tugarutse ku cyumviro nyamukuru cyabahuje ika urukundo rwerekanwa aho kuri urwo rubuga mwese muhurirako nashaka ngaruke kuri Jean-Marie Nahayo ile chatubiye hariho nk'abantu benshi bibaza ko yaba ubumwe buri muri yo murwi mutoyi gotandukira murundi bwose eka nibindi bihugu byose aho kenshi na kenshi ubumwe usanga bucumbagira icigwa mubona nk'imirwi itandukanye eka abarundi bakura mu rwo rukundo ntangire tubona iyo turiko turasoma ibiyago n'ivyiyumviro n'ukuntu mushikirana mugafashanya mu ngorane iki ivyigwa mubona nk'abarundi bahakura nk'ibi
jewe co canciye nibuka muri izo ni ingene twosubira kugira isabukuru ariyo festival kera ngikora muri studio y'ijambo nije nana proposal ko tugira festival yitwa Sangwe ihuza abacuranzi b'Abarundi nabo mu karere ka Afurika kibiyaga bigari cya Afurika ikiyumviro canje atake artiste nibaza ko abartiste bafise uruhara rukomeye mu kugarukana amahoro n'ubumwe mu Barundi nibaza ko vyose tubishitse ko muri uno mugwi deja tugashobora guhura amaso mu yandi tukahoberana tukagumana mu nda twoyagize vyose ingene twoshikiriza ugwaruka dufatanije n'abacuraranzi n'abavyina abacapa abitwa ba artiste bose ni icyumviro cy'uwanje mbona gutyo ariko igikuru nuko nabivuze hamwe umuntu umwe muri twebwe aguze iyo ndege tugahurira hamwe twese izuba risaho
uyo muntu ashobora kuba ari nkande ni nka Professor Atanazi niko nibaza muramaze imyaka myinshi ngaha uyo mugambi wanoza urangura Atanazi Professor Atanazi
ni mugambi ni ndoto yanjye uko ndabizi icyo gihe nakoranije na Remesh kiganiro cyitwa Sangwe nije nasabye ko twohuza abacuranzi bose bava mu ntara zose z'u Burundi tugahurira twese Bujumbura byagenze neza ndabwo niko nibaza ko dushobora kubigira no mu banyeshuri nko muri icyo gihe nyine muzamwatanze ibitabo amakaye je ne sais pas hariho Sangwe ikintu dushobora kugira Sangwe naho icyo bari umuziki gusa mugomba iryo jambo Sangwe rirakomeye
Professor Atanazi Gahongo hariho arize nka indwi nka zingahe indwi nka zibiri zirarumanye abarundi bibutse amasezerano y'ubumwe araheze nk'imyaka 30 ikintu eka ivyigwa mubona vyo va muri uyo mugwi wanyu ataragaseseshwa muri ubona ko wuzuyemwo ubumwe n'urukundo bidasanzwe ni nk'ibihe kubwanyu
nibaza yuko hari ikintu bari bakwiye kuraba ku mugwi w'iwacu naho tutari benshi mugabo twashoboye guhura tukiribagira ibyo bihugu byose twahungiyemo noneho aho turi hose tukagomba tubona ko turi bashiki b'abandi basaza b'abandi ugasanga nk'ubu uti ni ukubesha hariho benshi naho ndabazi ngo kubwira ndi abana ba naka naba mugabo nguru womba tukimbega arita abana biwe ni bande no bakubwira mu mazina abana ba Methode naho witabye Imana no bakubwira abana ba Maria no bakubwira mu mazina ibyo ni bintu bari bakwiye kuturabiramo bagashobora kuvuga bati ingo ko Imana yaduhaye tukaba tukiriho dufate ubwo rugendo twatanguye turubandanye turi kumwe dufatanye mu nda ikindi kandi kiryoshe ni uko madamu Alice Professor Alice atabibandanije nuko niwe ahora atugirisha inama ya Zoom kandi umenga muri iyi minsi yagomba kutugirisha iyindi nama yobandanya akatugirisha izo nama hanyuma rero igihe tuzogenda tugahurira mu Burundi tukagira iyo Sangwe turi mu Burundi byoheza bikaryoha bose twasubiye kugira izo nama kuri video naho duhura ta mugambi dufite tugahura tukaganira tugakwenga tukavuga ibyo kuri kampi usanga ari ibintu byoshe kandi abandi Barundi bashobora kudufatira ko bati reka natwe ko twize muri promotion ikurikira abahirije mu 2023 ngo natwe tubongerane dushobore gufatanya umunsi wose wobigira ku mbere mbere kosha dufatana n'abantu bose bize mu Cyongereza mu Burundi tugashobora gusohokana twese tukagira noneho ikintu gikomeye nibaza rero ko ibintu twatambuye naho umuntu gusubirabe nyine neza birakomeye birafashanya birafasha mu kugira amahoro mu bantu birafasha kugira imigenderanire birafasha noneho gufashanya nk'uko nababwiye nagiye mbona abo twiganye bagira bati ngo dufashanye nanjye ndifuza yuko umuntu yodutuma ko ati ngo dufashe naka muri uyu mugambi twobishobora kandi n'Uburundi ngo bidufashira ko tukagira umunsi two twari bitabi gucumbura mbere byari byagoranye twavuga tuturatujya tuzana ibitabi gucumbura mugabo ni mwebwe muteza kuza kubikura kuri towa bikabagora nibaza babyumvise yuko dufite imigambi myiza boneza bakadufata mu nda bakadufasha
ni byiza cyane rwose madame Alice Niyondagara ivyigwa ku bwanyu namwe mwihweje eka ivyiza bikorerwa muri uyu murwi ivyigwa vyo abarundi bakoramo nk'ibi
nje nibaza ko ari akarorero keza kerekana ko imibano mu bantu ari myiza ishobora kuba myiza abantu bagashyira hamwe bagafatana mu nda bagafashanya ibintu bigoye kandi bikaba kwarakarorero keza rero abandi bagashobora kubirabira ko umva abantu bize muri kaminuza ni benshi bagaheza bagasubira bagaja hamwe bakaronderana kugira dushobore gushika ku migambi myiza canke tukaba turi hamwe kugira dufashanye nagiye nibaza ko arico ega nico Imana yaturemeye niko nibaza ko yadushize hano ku isi kugira dufashanye tubeho kugira dufashe abandi nibaza ko ari ikintu n'ukuri ciza co gushishikara urukundo no gufashanya mu bantu akaba ari ibyo nanjye ndagenda basteze
murakoze cyane rwose kubwanya mwatoye Professor Alice Niyondagara ndabona ko mwari musindi programme murakoze cyane rwose reka tugaruke ku mushinga ntahe Jean-Marie yavuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'umuziki cyane cyane eka icyumviro ashira imbere cy'urukundo nashaka mutubwiye amajambo make Jean-Marie cyane cyane turavye umuziki n'urwaruka murazi ko kenshi na kenshi rwama rwakoreshejwe mu bintu bya politika ikintu umuziki ufasha urwaruka eka teme mushya muri iyo muziki yanyu ikintu izo teme cyane n'ibyo byumviro bifasha urwaruka muri rusange ni nk'ibi
icyumviro nyamukuru nico nyene cyasangwe cyukwerekana ko twese turi bamwe nibaza ko nta muntu n'umwe adakunda n'umwe n'ukumviza umuziki hashobora kuba muri amastiri menshi y'imiziki mugabo umuntu wese araryoherwa n'akaziki nibaza rero ko kugira dushikirize ivyo vyiyumviro vyo gukomeza ubumwe vyoba tugize nk'iyo sabukuru hoba intererano nkuru intererano ikomeye kuko nabigize nk'iyo experience cyo gihe twabitegura twaroganiza ivyo twita camp pour la paix des enfants ni vyiza abana deja bashoboye guhura bose bava mu moko atandukanye ku mitumba itandukanye bagahurira hamwe bagasangira uduharage bakanywa ifanta bica vyigisha n'abavyeyi babo iyo abavyeyi babonye abana babo bari kumwe bumva nabo nyene baha icigwa yuko atakamaro ko kwangana twese turi abarundi duteza kubaka Burundi nibaza rero ko biciye mu muziki bishobora kumvirizwa neza nk'uko kuruta kumviriza amadiskuri ya politiki
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe Professor Athanase Gahungu mwavuze imigambi umurwi murimo ushaka kuzorangura haba gutanga ibitabo eka haba guca gutanga inyigisho abarundi bari muri Leta z'Amerika eka no mu bihugu by'Uburaya ba b'incabwenge ni benshi cyane rwose uyu mugambi ushobora gufasha cyane cyane muri kaminuza kaminuza twese twaciyemo i Burundi icyo kikaba ko wagihambaye cyane rwose ariko nashaka n'ubundi ndakubaze kubyereke urwaruka urwaruka igihe mwari muri kaminuza ubwo yari kaminuza nkayo nyene ubu kaminuza zarabaye nyinshi cyane rwose inyigisho zitangwa zitangwa kaminuza atandukanye cyane rwose ikintu akamu mwote rwaruka ruri mashure aba cyane cyane ya kaminuza ni nkakahe turazi ko kaminuza isohoye abanyeshuri kenshi kenshi nka muri ma universite muri Amerika bama bigenza neza cyane rwose akamu ikamwotera aba urwaruka ruri mashure ni nkakahe
ikintu nubwira abari mu mashuri cyane cyane Bujumbura nuko bofata nkama ibintu byo kuja mu mashuri kuko cyane cyane ibyo gushobora kubona icyo no kwita diversity ko abantu kuri bamwe abantu tuba beza kubera abo tubana ari beza abo kandi nta muntu nibaza ko azotera imbere abona gusa yuko icarabira ko ari aho hantu yabaye icyo ari kwizero yakuriye ko umuntu agashika hanze akabona abandi agashobora kubona yuko ibyo bavuga n'ibyo we wavuga biratandukanye mugabo uko gutandukana niko gutuma dushobora gutera imbere mu mitwe gutera imbere mu byo kubaka nk'ubu twaragize Imana kubona twaragiye kuba mu bindi bihugu twita mu byarateye imbere ingo rero ntitubibone ko gusa mugabo ibyo bintu byatumye bitera imbere sukubera yuko baruta barundi n'ukubera yuko bobo bashoboye kwemera icyo we yino kwita gufata risk bati iki kintu uko namye mbaho birakeneye ko dukomindu wa mu mutwe kugira dushobore kubandanya abo rero bofata ko bagafata ibyo o bakaraba yuko abantu barakurirana abantu basangiye byose kandi ibidutandukanya ni bikeye kubidufatanya ngo rero na bene rero batangure kwiga baraza ibyo bintu mugabo bijye baraba ikintu tuzomariye u Burundi bya bintu bya agronomi twiga inzuzi zimeze gutya tubona yuko ibiterwa bimeze gutyo o bikazabira kwara bigira gute niturabe turabe ko mu bindi bihugu barahaciye none ko bahaciye ikintu baturusha ikintu biyunganyemo ni iki tufatire kuri icyo ikindi kintu bagira nabi bikuremo hanyuma ibyo byiyumviro byabo tubiteze imbere ibyiza byose tubiteze imbere mugabo twemere gufata rimwe
impanuro nziza cyane rwose akamo gakomeye cyane rwose ubumwe muri diversite ikagusuma ukurahura ubwenge mu shiganahe Jean-Marie mwaraciye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze kamumotera nk'urwaruka cyane cyane ibikorwa biteza imbere mu byerekeye amashuri nk'akaye
nk'uko abandi babivuze ubu biragoye kubera ndi hanze ariko nibaza ko dushobora kubishika ko muri uwo mugambi nyine Tanzania turushoboye kudushyiramo tugize abaziza tushoboye gushika mu gihugu tugatahuka tuze tukagira umugambi uboneka ubu turi hanze biragoye kugira tuvugiye gusa tutashize mu ngiro
ikintu kimeze nk'impanuro muha urwaruka kugira ngo rubandanye kuguma gunze ubumwe ni nk'igihe Jean Marie mwagende henshi murabona ukuntu ibintu byifashe
ariko ntidukeneye kwigana abo hanze ariko ntaze nk'akarorero jewe igihe nari muri Mozambique naguma mbona narifise umutima mu gihugu cacu nagize umugambi witwa Solidarité Africaine hanyuma kubera nshuharanga n'abashuharanzi bo muri Mozambique vyaranezereye kubona bishika yuko haba nk'igiteramo kuri afishe handitswe nyene Bebe Cool n'umugwi urumva jewe nkaca mvugisha nganira n'abamizise bo ngaho ndababwira nti mwari muzi ko hariya iwacu hariya muri nord ya Mozambique ari kandi impunzi hari abanyafrika bava mu bihugu byose no mu Burundi nta kintu twogira ngo dufashane uko ni bene wacu bose barazakiriye neza urumva narigize kutemesha igitaramo ndaja kuramutsa abarundi bari ngaho
n'abanyarwanda bari
ndabise amasanamu urumva bose banezerewe kubona umuntu aza kubaramutsa atari mu minisitiri atari iki nari ndababwira nti jewe nje kubera tuvukana nakaba hashaka ushobora kuronka nakaba ashobora aranzi nimugire mushobore kuvuza ingoma cyangwa icyembe cyangwa iki ndakurya duhora tugira iyo abantu bacura aranze ushobora kubashimira nari nagiye nitwaje akaba hashaka akaba baduterereye cyangwa bashoboye gushima rwose kubona umuntu atari ibintu byabishyigikiye ku moko cyangwa iki nibaza ko izo nyigisho arizo dukwiye gutanga kuko nabo nyine bakura babona bafite uwo mutima wo gufashana wo gukunda abandi
ni byiza cyane rwose eka ibikorwa bihimbaye cyane rwose ndagushimiye Jean Marie reka rero ngaruke kuri mwebwe Professeur Athanase Gahungu mwigeze kuvuga nk'uko twabyumvise iyi migambi gufashanya na kaminuza y'u Burundi nashaka ndababaze niba muri iki gihe muri en contact hari haba nk'uko mwabivuze abari muri iyo groupe ba defense uri cubonye bari muri kaminuza wigisha hari ariko nashaka ndababaze ku giti cyanyu mwebwe muramaze kuba muri contact n'aba professeur eka cyanke nka directeur académique muri université y'u Burundi
ego mushikana Federico ego nibyo mbere bujya mu mwaka heze jewe nari ikice ico bita konje sabatique yo konje sabatique nari nateguye ko nza kwigira mu Burundi na hanyuma nari namaze gufata abo nari nzi twamenyanye bamwe bumva bakuma bahinduka uwari lecteur yari yamaze kuba ministre abandi mugabo twari twumvikanye hanyuma jewe kubera agize gucamwo tunashoboye kugenda muri uko kwezi k'umunani nagombye kugenda mu kw'12 ibyo nari kuza gukora rero ntibyari bigishoboka mugabo ubu ndifuza yuko mu mwaka uza naratumye abo turi kumwe muri runo rubuga consorata na indefense bariko barabifashamwo nibaza yuko muri uwo mwaka uza nzoheza nkagenda makoba abo tuvugana ababitwara ndabazi bizoba gusa kuronka akajyo n'akanya kande kurira ubu rero urabona ko nidaducishije mu byatwononeye ari ibya COVID-19 biriko biratwononera ariko nagomba bose bamenye yuko jewe ndamaze gufata kwicandagisha doze ya mbere ya COVID-19 ya vaccin ubundindiri ya kabiri ubu rero nibaza ko bizoca byoroha ko nshobora gutembera emwe Ile-de-France consorata nimundindire ndaje ngomba kuzoja ari ukugira volontaria ari ugukora kumara umwanya w'umwaka canke amezi atatu mugabo ibyo ndiko ndabikegura nibyo rero nshingana ya Federico
ni byiza cyane rwose mu gusozera Jean Marie ndabasaba umutirakamu abarundi cyane cyane kuvyereka ca kivugo cy'urukundo mu kanya gatoya cyane rwose akama umutira abarundi nakanya
ni mukundane mwese abarundi turi bamwe kuwa
kigihugu cyacu ni byiza cyane rwose Professeur Athanase Gahungu nk'uko twabivuze mu ntango haraciye imyaka 30 abarundi bategeka ku masezerano y'ubumwe akama mu batera muri iki gihe nakahe mu majambo make
emwe abarundi mwese abariko barakumviriza cyane cyane abize mu Cyongereza abo twiganye kuri campus twagiye muri ya mabisi amwe mwese ndabaramukije nta kintu gihora kinezera nk'iyo uhuye twese twaje muri bino bihugu turi muri diaspora tuza duhunga mugabo iyo uhuye n'abandi abo mwiganye kuri campus ukamubona mu ndege uca ubona wibutse ba bantu abavandimwe nagomba yuko rero uko kuntu twisanga turi abarundi twisanga turi abarundi abanyarwandakazi abanyarwanda twiganye twese tukabona ko turi bamwe kandi twamye turi bamwe byoshobora gushika muri abo badukurikira nibaza ko byogira icyo
bifashije Burundi.
Murakoze cyane imbere yuko dusezerana ariko reka dusubire kuri ka karirimbo ka Baby John.
Kamwe ka kera nyine kamahoro ko gukomeza amahoro.
Yako. Karaje.
Ah, kite churuko.
Professeur Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe mushikana Jean-Marie. Ndagushimiye cyane cyane n'ivyumviro vyiza mwatanze hamwe n'uturimbo mwadushikirije.
Murakoze Fredy, murakoze n'ijwi rya Amerika.
Professeur Alice Niyondagara ndabashimiye namwe mufite amabanga menshi ariko mwitabye ikiganiro mwakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
bakozi bakarorero batanga makuru